Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Jordi Yani na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Kuwa mwaka mili na kata andatu, kuta anguliko kwa kitu ya mizuriki emu, tumate kuwa amashuri, mato mato, anisu mbuye, na kaminuza, alejini huu mili andatu.
Uyo no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza avuga ku byaranguwe mu bikogwa rusangi bitandukanye iyo nkuru turayigaruka ko handi hatome hagufi ya maradio yanyu tuzakubabwira n'izerekeye ubukene bw'igitoro mu ntara ya Cankuzo. Ariko mbanze ndabwire muri make ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yitezwe ko ashikiriza ijambo mu nama nshingamateka kuri uno wa kane mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'indwi kugira ngo abakandida bifuza kuzokwitoza batangure kwiyandikisha amatora y'umukuru w'igihugu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu mayira abiri mu gihe hakirindiriwe nimba Perezida Joseph Kabila azosubira kwitoza amatora yandi. Perezida Kabila harindiriwe kwemeza canke guhakana ko azokwiyandikisha mu gihe abakandida bafise kuva ku itariki ya 25 y'uko kwezi kw'indwi gushika itariki imwe y'ukwezi kwa munani ngo bazobe biyandikishije. Mu ndwi heze umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko yemeye kwegezayo urugendo yari yategekanije muri ico gikorwa kugira ngo aho umwanya Kabila wo gutangaza ingingo zikomeye atanumwe yatomoye izo arizo. Kabila yari kuva ku butegetsi mu mpera z'umwaka wa 2016 inyuma yaho yari arangije ibiringo bibiri ariko ingingo y'umwe giza nshingiro yaramwemereye kuguma ku butegetsi gushika habonetse umusubirira. Impande zirwana muri Sudani y'Epfo mu nama zarimo i Khartoum ejo ku munsi wa gatatu zarananiranye kumvikana isabikana ry'ubutegetsi. Umushikiranganji wa Sudani y'Epfo ajeje kumenyesha makuru Michael Makeu yavuze ko leta yemeye ishyirwaho ry'ivyegera by'umukuru w'igihugu bitanu ariko abatavuga rumwe nayo baranse kubyemera. Amakuru ava mu bakurikiranira hagufi ibyo biganiro yemeza ko impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo zigifise akaryo keza ko kugira ico bumvikanye ko bagasinya n'amasezerano aho mumenya ko bitegekanije ko bazokongera guhurira muri Kenya kugira ngo babandanye ibiganiro ariko nta genekerezo ryumvikanye ko igihe bazosubira konanira ko mu bindi biganiro. Indege ya mbere y'ingenzi yarahuje kuri uno wa gatatu ya Addis Abeba na Asmara imirwa mikuru ya Ethiopia na Eritrea nyuma y'imyaka 20 yari iheze ibyo bihugu bidaca n'uwaka mu ngenzi harimwo uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Hailemariam Desalegn. Leta ya Eritrea yaramusasiye igitambara gitukura nk'umukuru w'igihugu yururuka indege. Izi ngendo ziri mu rwego rwo gukomeza umubano hagati ya Ethiopia na Eritrea ibihugu vyamaze imyaka n'imyaka bigwana. Telefone nazo zarafunguwe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Eritrea kandi yongeye gufungura ambasade yayo ya Addis Abeba ku munsi wa mbere w'ino ndwi. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 aho ni ku muhingamo. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cy'uno munsi turagihera mu ntara ya Cankuzo ivuga mu bukene bw'igitoro cya essence bwasubiye kuba ndanse abiyunguruza n'amamodokari bavuga ko bibahungabanya. Inkuru twateguriye imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse.
Ahani kugituro cha mamodokari kuisoko yo kumugwa mkuru inara ya Cankuzo. Mamodokari hamwe na mapikipiki nisiyo bihatonze. Utwara iki gituro Mahwera Karfani avugako uruja nuruza kwa mamodokari mwiyo parkingi kwa gabanutse kubwubu kene bw'igitoro cha esansi. Kukaba nkako ku mastasiyo atatu ari mu ntara ya Cankuzo ijwi rya Amerika ryaciye ko yose arugaye abo twashoboye kuronka kuri stasiyo MPS mu Cankuzo bavuga ko indwi heze ataco baronka abashoferi b'amamodokari bidoga bavuga ko niyo kibonetse kigurirwa mu mabido gucyo ntibashikirwe
imodoka ni moto ntironka kigenda mu mabido kaca kigenda mu makomine twebwe bo ngaha mu ntara tukaca duhinduka saho kigura hariya kizinje iri tiro baritwara kuri 2003 saho kugura ibihumbi bine iri tirimwe
nubwo biruko hari abashoferi bavuga ko bahitamwe guhomba ako baduzi biciro
kudugishe ikibazo tugumije kuri yandi nyene turashaka kwiza kwejo cyangwa turashaka kuboneka ngatwase guhagarika akazi gusa
ariko kandi hari nabandi batemera guhomba bavuga ko bace bacisha habo bakaduzi biciro ko kuva mu ntara ya Muyinga uja mu ntara ya Cankuzo hariwa amafaranga 600 mugeye ahora ku 500
ubu tuko dusaba 200 ariko ntawe baduha
kuza mududa ku musiku musiku bere
igitoro cyase cyabuze cyase kabisa
ejo yaranga
ejo yari 500 ariko ubu tubona menga ntibikunda kubera uko twakirose
uyu mukenyezi ari ku gituro cyo ku isoko mu Cankuzo avuga ko sanze igiciro cy'imodoka ari cyuriye atabiziga
kende ko ndaca mu kibuye nore ndo ndaca mu kibuye bya ni nashikayo baraheza nyina bangiye ko daba bace bayama
wari wanjuza nyangahe
nemeje ngo 1100
usanga ibe yaduze
yesanga yaduze kuva murama nageze mu yinga ntanga bibiri nirumva kuva mu yinga naho kugera aha ntanze 600 ninava nkagera mu kibuye 2000 ayo se rumva nta kundi nta kuturi bugiye nekensanga ngo yiyongere none twogira cyane cyane imuyinga ni hongo gitoro cyaciye kibura niho batuzimbiye cyane va murama kugira imuyinga ibeye ni yayindi ariko kuva iyo kuduzi noneho ibeye yaciduka nyinshi
waruvuye he
je na imvuye mu bya bihira imurama muri komine muyinga
aba banyagihugu biyunguruza n'amamodokari basaba leta ko iki gitoro cya Kenya ngo kwama babimenyeshejwe
bisaba iki gitoro cyaba cyabuze cyangwa cyabo kihari bakabitumenyesha kugira amafaranga tuyibanga hanze cyane fari twumvise amafaranga tukanyuma tukagira tukayihagarika none wumva nk'umuntu asikiye nk'umuntu bakenye amafaranga akayabura mu gice bigenda gute
shoferi murafatana amashati none wumva we yokwemera kukujyana taribwo muri tacu uri muri hebwa amaze kugera iyo ujya bugiye kuraba babuze icyo baguha ucuguma aho nyene
bamwe mu badandaza b'ibitoro bavuga ko batazi neza ari ingorane yo kutaronka igico gitoro cya essence ihagaze bibutse ko mu ntango y'umwaka uheze icyo gitoro cyurijwe igiciro inyuma y'ubukene budasanzwe bwibonekeje mu gihugu cyose mu ntara ya Cankuzo Diane Ndose ijwi rya Amerika
arakoze Diane Ndonse tukiri mu Burundi ku muhinga mawundo wa kane muguri umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratangurije ibikorwa by'iterambere ku banyeshuri ari mu kiruhuko cici mu ntara ya Gitega mu ijambo giwe yavuze ko ibikorwa bimaze kurangurwa n'abanyagihugu atamfashanyo zivuye hanze yavyikuvye inshuro nyinshi ivyaranguye kuva u Burundi bwikukiye gushika mwaka wa 2005 ibindi kuno nkuru numenyesha makuru y'u Amerika Gitega Fidel Antoine Sabimana
Uyumumva n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Peter Nkurunziza aho yari karamutsa isinzi ry'ugwaruka n'abandi bategetsi bari baje kugurura icyese ibikorwa by'ugwaruka muri bino biruhuko byici ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Kitambere kiri mu gisagara cya Gitega n'ivyo bikorwa byugururiwe no kuri ico kibuga nyene n'ikiri heze ugwaruka rurenga amajana 5 rw'amatwezi kose rurangura ibikorwa byo gufasha mu gubaka ico kibuga cy'umupira w'amaguru cya Kitambere citiriwe ingoma Venance Manirambona buramatari w'intara ya Gitega mu ijambo giye yaravuze agaciro k'ibikorwa byakozwe n'ugo gwaruka mu kiri heze
umwaka uheze abanyeshuri bari mu buruhuko baje bava mu makomine atandukanye bangana amajana 5 barahakoreye barakoze igikorwa cy'iteka aho abahinga batubariye yuko mu bikorwa bakoze baterereye amafaranga arenga imiliyoni 62 nicyo gushima
umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza mu ijambo giye yaravuze ibyaranguye mu bikorwa rusange kuva mu mwaka w'2006 kubijyanye n'amashuri mato mato n'ayisumbuye
kuva mu mwaka w'2006 dutangura ibikorwa by'iterambere dukurikiyemo tumaze kubaka amashuri mato mato ayisumbuye na kaminuza ashika arenga 600 muri ayo mashuri yubatswe twashaka kwa neza yuko imbere y'umwaka w'2005 amashuri yarubatswe kumfata rose nayo tuyikurikira mu mwaka w'2006 na kabiri kuva mu mwaka w'2006 hari hubatswe amashuri yarari gusa atarenga ibihumbi magana cyenda mato mato ayisumbuye na kaminuza sibura yuko mu myaka cumi tumaze kugwiza gatatu amashuri bashoboza na miliyoni atatu.
Reka no mu bijyanye n'amashuri ya kaminuza n'ibibuga by'umupira w'amaguru arashima intambwe Burundi bwateye ku ntwaro yiwe
ushika mwaka bibiri n'indwi mu Burundi twari tugize amashuri ya kaminuza atarenga amashuri ya kaminuza indwi ariko kubera mwaka bibiri n'indwi ushika no munsi dufite amashuri ya kaminuza ashika mirongo itatu n'atanu harimo nayo tuyubakiye ibibuga rusange niyo ngaho Gitega irimo imbere y'umwaka bibiri n'indwi dutanga ibikorwa by'iterambere rusange mu Burundi twari tugize ibibuga by'inkino biboneka bitarenga ibibuga bine gusa ariko guhera umwaka wa bibiri n'indwi gushika uno mwaka tugize ibibuga byiza cyane birenga cumi na bitandatu.
Perezida Nkurunziza yaragarutse no ku biro by'abatware ndetse n'amasoko
imbere y'umwaka nyine babura amatari bamusanga batari bake bakorera mu biro bimeze nk'ibiriki ariko kugeza uno munsi bamusanga batari bake bakorera mu biro bigerekeranye amasoko tumaze kubaka ibikorwa rusange ni menshi cyane twatanguye umwaka uheze ariko tumaze kubaka amasoko ashika mirongo itanu mu mwaka utarenze muri gice nta muntu n'umwe cyangwa igihugu cyangwa imfashanyo inaguze.
Mu kiringo cy'umwaka umwe w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Perezida Nkurunziza yaravuze agaciro k'ibimaze kurangurwa ku nguvu z'abarundi gusa aho yaciye amenyesha ko abo yita abakoroni batesheje umwanya abarundi.
Ibikorwa twakoze mu mwaka umwe bijyanye n'imigambi y'iterambere rusange twabishyize amafaranga twasanze biciye agaciro k'imiliyaridi cumi n'umunani y'amafaranga y'abarundi urumva ibyo bigera tuvuze gukora mu myaka cumi gusa iyo tubitangura yego agasore yadushobora kubona kuyikurikira tuba tubimenye reka rero umwanya twataye tuburiye kuyibuka kuko ingaruka mbi z'amacakubiri yabibwe n'abakoloni ayo macakubiri ingaruka mbi zose tubyirukane mu cyacu Burundi twubake igihugu cyacu Burundi mu myaka itarenze cumi Burundi uzakoze ku intambwe nziza cyane mu iterambere.
Ibyo bikorwa rusange byatangurije mu ntara ya Gitega byabaye akajya ko kugurura ikiringo cya kabiri cyo kuranga izi nyubako z'ikibuga cy'umupira w'amaguru cya kijyambere cyitiriwe ingoma mu gisagara cya Gitega. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Naho dutandukiriye amakuru avugwa mu Rwanda duhereye ku bakorera mu gakiriro ka Rubavu binubira kutagira ubwiherero, basigura ko bahora batira ubwiherero mu banyagihugu vyanse bakinya vya hanze ibipangu vyabo. Claude Ganza munyamagana mu nkuru irambuye.
Kuva aho tugereye hano turabona ari ibibazo gusa gusa, ibaze ahantu hari abantu bagera mu ijana badafite ubwiherero na bumwe. Twataraniye ahantu hamwe turi benshi.
Ni umwe mu bakorera mu gakiriro ka Rubavu kari mu murenge wa Gisenyi usobanura uburyo bahangayitse kubwo kutagira ubwiherero. Akorera muri imwe mu makoperative y'abahurijwe aho bavuye hirya no hino aho bakoreraga buri wese ukwe.
Ubwiherero nta buhari, uvuga ko mu gakiriro nta bwiherero buhari. Ni ukuvuga ko kugira ngo ubone ahantu wiherera ugerageza kujya ahantu wenda ugafata n'agafata kugira ngo ubone aho wiherera. Ntabwo wakwinjira mu kabari ntacyo ujyanyemo, kandi ushobora no kwinjiramo nta na gahunda ufite, ari ukwiherera gusa ari cyo kikujyana. Ubwo bikaba ngombwa ko unadepansa ukadepansa ibintu utageriye bitari kuri gahunda.
Ubwiherero ni ikibazo aha ngaha mu gakiriro. Usafari ngayo akazi nk'abantu agahagarika akajya kwiharanja kuso mfite ikintu cyanjye ntayatanga tari ibyo gihundu kujya mu maveni nareba ruguru no hepfo nabona nta muntu ntiyagarika da bwo kujya n'inyare ho kwiharanja nk'uyo n'izo nzira.
Hano hari amakoperative y'abadozi n'ay'ababaji. Abakora umwuga w'ubudozi bavuga ko akazi kabo kabagora cyane bitewe n'imiterere yaho nk'uko babyivugira.
Agakiriro ka Rubavu bimeze nabi kubera umutayeri nyine atungwa n'amazi, ariko ndifite kinywa amazi kubera kutagira ubwiherero.
Angahe ubwiherero ni ikibazo kenshi na kenshi. Umutayeri atungwa n'amazi, umuntu ari gukora akazi ko kwicara anywa amazi kugira ngo igikorwa kigende neza kibazufashe. None rero wanywa amazi menshi anga kugusha kuba ari kwiherero kwahabura kwemeza kunywa amazi watashye wageze mu rugo.
Reka turya ninjoro tunywa amazi ninjoro kugira ngo tudashaka kujya kwiherera, kandi nta bikeye wenda twabonye shobora nta bwiherero buhari, niyo mpamvu tutakirya tutakinywa.
Bavuga ko bamaze igihe kirenga umwaka bahakorera, kandi iki kibazo bakigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Rubavu. ariko buterera gati muri inyo
tubana bifunze gusa twageze gufunze na nubu burafunze niba burimo ndane niba gutabamo niba rinjuga gusa bashizeho ntitubize ibi bintu twarabivuze kuva twagera twarabivuze abayobozi twarababwiye ntituzi uko bimeze ariko burabyirengageza sinzi ntabwo bibishyira ngo twabigeje ku bayobozi b'amakoperative ku karere bose barabizi
badufungure mirira hangaho kabisa
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko nta kibazo kidasanzwe gihari uretse kuba kagakiriro kataruzura bwana Gilbert Habyarimana uyobora aka karere ka Rubavu avuga ko kagakiriro kubatswe mu byiciro ariko icyanyuma kijyanye no kukarangiza akaba aricyo rwiyemeza birimo yatindije ugereranyije n'igihe yagombaga kukuzuriza neza
n'ubundi agakiriro gafatanye n'isoko isoko rifite ubwiherero kandi burahagije icyo turi kwihutisha rero ni ukugira ngo ubwo bwiherero bwose bwateganyijwe aho ngaho bwose bwuzuzwe bukoreshwe hamaze gutunganywa ibyo rwiyemeza mirimo yasabwe birimo rero bikorwa
bamaze igihe kigera ku mwaka bakoreramo ubwo rwiyemeza mirimo amasezerano mufite tenye kurirangiza yaba ategenyirwe ryari
kwa ngo hari byagomba kurangiza yongezwa n'igihe ubu ngubu turi kugira ngo tuzarebe niba byaramunaniye byagomba gukorwaho nabyo bicemuye mu mategeko arabigenga kugira ngo amasezerano yarangira arangirize n'imirimo ni ibintu birimo bikorwaho ku buryo vuba hangaha bizaba byararangiye
saha hunyine hagaragara ibibazo by'inyubako zihurirwamo n'abantu benshi zitaho nkizuzuye ariko nyuma bikagaragara ko hari ibyibagiranye cyangwa byirengagijwe kandi ari ingenzi cyane Himwe mu mpamvu ishyirwa mu majwi yatumye isoko rya kijyambere ryambukiranye imipaka ryo muri aka karere ritinda gutangira gukora ni yuko ryubatswe rikuzura ariko batarateganyije ibigega bifata amazi y'imvura kandi ingengo y'imari ryabariwe yarakoreshejwe yose hari abasanga bifitanye isano no kurigiswa kw'amafaranga runaka afite icyo yagakoze bityo bimwe bikaburizwamo mu gihe amafaranga baye make cyakora kuri uba karere kashyize hanze itangazo rikangurira abashaka gukorera muri iri soko kwandika basaba ibyumba Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa radio ya Amerika
Claude Ganza Munyamagana arakenuye muri we mushobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yuko tugakubitizaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ikigali abanze adushikane aha barundi bahungiye mu Rwanda bavugiriza umurisho ni mu rukurikirane rw'inkuru z'ukungene impuzi abarundi zibeshejeho ikigali
sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turusanze turabarundi bari muri iki gihugu abatsindaro
uwo no murisha w'ingoma z'Burundi uri kuvuga izo Kigali mu Rwanda abariko barawuvuza bambaye ibendera y'igihugu cabo batsi naho turahimbawe
twumva dusubiye kwigereza igihugu cacu twumva turi abarundi twumva koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje
nubwo ruko rw'abarundi barenga gato 200 bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye
imambasaderi w'igihugu cyane no uwo kinshi binyuma nizo kinzi hazo nta uzo kinkura anderekana amamuko yanje ongera nka gumya karanga k'igihugu cyacu umva yuko igihugu cyacu giserukiye wambaye idrapo y'igihugu
ikaba ari idrapo naryo twubaha twaba turi mu Burundi cyangwa turi mu mahanga
Omerzo yisaba ajeje kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufite intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi
uwo mugwi ufite intumbero yo kwigisha abana bakiri bato nico nakaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi byose bigaragaza karanga ku Burundi bahera ku myaka 5 gushika ku myaka 50 bavukiye mu Burundi bakaza ngaha nabandi bavukiye ngaha batarahonyeze ikirenge mu Burundi bamenye imico nakaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufaranga duke duke tubafasha mu kwikenura mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye
uwo mutsimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho atuvuga nabi ingoma no mugwanya
ku mwiyo mbavuga ati ikintu sinzogituka inkuba nta muntu ashobora kuzituka inkuba ko ziratubeshijeho turabayo turarihinzu turariha ibyambagwa turariha ifungurwa mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi zo ngo mumubona ziratubeshijeho cyane
nakaze musanzwe
ubu jewe niko kazi kanje niko kazi nkora niko ikintu kinzindura turaronka kandi n'abantu bino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane
ingoma bavuza sizo bahunganye zime nizo basanze mu buhungiro izene nazo nizo bikorera bo nyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma
ivuga imirisho ibitako nta kintu tumwe Bujumbura ishatu turazirondera ino ingoma tukazikana kuko twavuye urundi tubizi ibikoresho ibi, 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 bimeze bimeze neza
muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizo banyinshi zabiza bagira ubugene canke gusaba no gukwa mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga ibihumbi amajana abiri gutyo bakabona kwibeshaho no gukora neza akazi kabo bahamagarira n'abandi bahunze baze imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateza amaboko kanatsinda bati akimu hanakazi mvuri hise pye clavier ni nkuru ikigali kubyiju rya Amerika.
Nuko rero inkuru z'impunzi zahungiye mu bihugu bitandukanye impunzi z'abarundi tuzozikomeza tubabwira ibibazo bitandukanye barimo canke uko biyungunganya mukaba hari ico mushaka ko tubagira ku muriri mutwandikire kuri radio yacu @vowa.com mukanya akadesho kubugangaruka na bumenyi
cha bijya bi biranuga nuko kwari
eka nibihu
ngo nibihu akanira zikomeye
ndakubiye kwa tarif
nibyo
nibyo
eka sibye
edupingi
edupingi
utangike
he mupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
munonge aho ndababwiye mushobora kuturungikira butumwa bwacu ni henze gato ni kuri radio yacu @akaburungu.com muka gmail@akaburungu.com mugenzi wanje muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi niwe adukosoye gatonya ku nkuru yanuganyuze ku mbuga ngurukana bumenyi kuri wa kane tugaruka kibazo c'amashyirahamwe yigenga mu Burundi aho hari abemeza ko kuva hadutse indyane za politike muri 2015 muri ico gihugu aba yarongoye bifata nk'abanyepolitike abandi nabo bakavuga ko bahakana ukuri canke agakazi mu byo ashikirije bivanye n'uruhande yegamiye iki kibazo kiri mu biriko biravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi cavuyuwe n'umujenama mukuru mu biro kwa perezida Nkurunziza wiri nyamitswe ku rubuga rw'igwa Twitter eroje urika neza ko riri Nairobi yabiciye irya nino yaduteguriye inkuru ikurikira
yatumiwe n'ishyirahamwe ry'ugwaruka ja Planete ya mbere rya Afurika buri nyamitwe mujanama mukajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya Perezida Nkurunziza yanditse ku munsi w'Imana uheze ku rubuga rwe rwa Twitter ko yagarutse cyane gukaranga mutima k'amashyirahamwe yigenga yasiguye kwamwe muri yo yataye umurongo yifatanya n'abanyepolitike yatanze uturorero harimwo aka Pacifique ninahazwe arongoye Focode yigeze kuja mu ndongozi z'unanise na Rede rurimwo abagwanya ubutegetsi bwa Bujumbura ninahazwe ari sigura
sinared twayitahura nk'ihuriro by'abari bakoze imyerekano bose y'ukuyamirije kingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza abo rero bari mu migwi itandukanye kwa rugira ngo tubandanye twanka ico kingo cya gatatu gihonyo bigizwe shingiro n'amasezerano yarushe ko bishika abantu bakava mu cyo state civile bikanashika bakanakora politiki nta na kimwe gitangaje mu isi abategetsi abantu baharaniye ibintu bikomeye mu isi urasanga hariho abahereye nko mu mashyirahamwe yigenga Burundi turamegereye akarere gakomeye cyane n'aka president Melchior Ndadaye hari mu bafashije gose mu gushinga nka rigiteka ariko yahavuye abo mu nya politiki muri cyo state civile tumaze gushikayo tukabona abariyo babifatanye n'ibya politiki gusa twafashe ingingo yo kubivamwo ibya SNLD tubandanya igikorwa kwa kundi nyene
ariko ico gikorwa Eric Nsengimana umukuru wa JAP haragahaza kibonamo
mu mwaka w'2015 amashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politike yarifashe nabi barungisana mu ibarabara Pacifique bari muri societe civile nibo baje imbere muri manifestation yo guturira imiduga kuko manifestation zozo n'ibisanzwe umuntu wese na twege turashaka kuyorganiza ni kimwe mu bigize ingingo zijiri kugondoza umuntu kugira ushike kuco wifuza bari basanzwe bafite ibindi byinyegeje inyuma y'amashyirahamwe yabo ari navyo vyahavuye vyibonekeza mu gukrea imigu ya politike imitwe ya politike za SNLD mwarabanye ko bacye bahuriye mu runani kumutwe wa politike no kuvuga izari impene zinyegeje mu ntama
izo ntama ni nazo asanga ishyirahamwe Nsengimana twara ritari muri zo
umutari yumvira iryo shyirahamwe ritumira buri nyamitwe kugira ngo abari bayigisha kuri societe civile ucyumva ko by'ukuri atari ishyirahamwe rya societe civile ajape tuyivuga igisata cya CNDD-FDD ukeneye kumenya societe civile wa mbere wo kuyibata ntabwo ari buri nyamitwe kikuba kiba arico kugwanya ibyo dukora byose muri societe civile
kuva mwaka wa 2015 haribonekeje cyane mu Burundi ukuvuguruzanya hagati y'amashyirahamwe yigenga bamwe mbere bemeza ko atamashyirahamwe yigenga kihari basigura ko arimo impande zibiri nk'abanyepolitiki ubwabo ni ukuvuga abashigikiye ubutegetsi n'ababugwanya aruna nkundo wiga ari munara ribonye mu mashyirahamwe yigenga abona iyo shusho itegerezwa guhinduka
ubwa mbere hoho iyo abantu bavuze ngo amashyirahamwe ataniganira ibyiciro bya politiki ntibakwiye kuvuga ngo bashigikiye ubutegetsi cyangwa ngo bagwanye ubutegetsi ntabyo kubugwanya no kubushyigikira n'abantu bahagara kugira ngo bakebure ubutegetsi bwose babuhari ku bintu byo bitari ko bijyana n'intumbero ubutegetsi bwariha hanyuma kandi ayo mashyirahamwe aheza agakora ku nyungu no ku neza z'abanyagihugu
iyo neza mukuru wa JAP yemeza ko rimwe na rimwe ataka ibi na kimwe kirimwo kuyikorera hamwe n'ubutegetsi abivuga asigura igituma ishyirahamwe ryiwe riho arija mu myiyerekano itegurwa na leta
imyiyerekano irarekuwe ku mpande zose ikibi gikomeye ni ukonona ni uguhohotera agateka kazina muntu muri iyo myiyerekano naye handi ko umuntu yumva ko ashobora kujya kwifatanya n'umuntu ibyo ariko arasaba akavuga ati ndamushigihiye nimba ashigikira leta cyangwa ashigikira opozisiyo ataco yononye nta ngorane igikuru si ukuja mu myiyerekano cyangwa igikuru si uko leta itunganya ibintu ntitubijemo ni uko iyo myiyerekano ijya mijiki kuko nk'uwavuze ati bagomba bazane maprobu kugira barasabarundi bose batembaga zinzego ati murahamagariwe kuza kwerekana akababaro kanyu hanyuma wowe nk'ishyirahamwe ugacugenda ugahitana pankarite yawe ukerekana akababaro ufise ataukoze ko nta ngorane na zimwe ziba zihari
bamwe banditse kuri Twitter bashimiye Nyamitwe ku muco yatanze n'ukuri yerekanye ko ari amashyirahamwe acuruza ibinyoma na cyane cyane bavuga ko ibintu bicika mu Burundi ariko abandi harimo ninahazwe bambwiye ko yanguha mbere ko n'umukenyezi wiwe yahunze umutekano mukuri mu gihugu
ivyemezo ndabifise kuko ni Wirinyamitwe yavyiyemereye mu kiganiro twakoranye kuri Voix d'Amérique ntiyigeze yibeshuza yaravyemeje umugore wiwe yahunze igihugu kuko abona ko atamutekano ukwiye afise mu Burundi ivyo byabaye mu kiganiro umuntu wese ashobora gutora twagiranye na Wirinyamitwe sibihuha kandi no muri Amerika birazwi ko ariko arasaba ubwo buhungiro nibatubwire ko yahunze Wirinyamitwe atahunze Wirinyamitwe yahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwo butegetsi budatanga amahoro ku banyagihugu gushika no ku bari mu nzego z'igihugu nibwo Wirinyamitwe yabandanya bivuga ko Burundi ari igihugu cy'amahoro abantu bose batekaniwe n'umukenyezi wiwe adashobora kuba muri ico gihugu
amashyirahamwe atari make yifatikanije n'abanyepolitike mu mwaka wa 2015 guhamagarira Abarundi kuja mu myiyerekano yo kugwanya ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza abayatwara bahunze igihugu inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo ku wa 13 ukwezi kwa gatanu wa mwaka nyene ryaburijwemo leta ibafata nk'abanzi b'igihugu bakina politike binyegeje inyuma y'urugamba rwo guhanira hagati y'akazi na muntu mbere bamwe muri bo ibarondeza imitahe mpuzamakungu eroje wirikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
eroje wirikaneza arakeneye murumvise rero yuko no munsi tutashoboye kubasomera bimwe mu byo bavuze kuri iyo nkuru nuko abagiye barayivuga ko cyane mwiyumviye amaju yabo ico bavyibaza ko nshuti bakunze ibijwi rya Amerika nino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze kutwumviriza bakoze abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera kugira ngo gishoboke ingenieur Thomas yadufashije muhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi twifatikanije tubatumiye mu biganiro byacu biri mbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga kiza gutangura saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi hama igihe cy'isaha 1:30 avugwa muri Afrika no ku isi hose mufise ico mutubaza mufise ico mushaka ko tubashikira ko mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com na Lidiane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twahereye mu ruranikwe
La meilleure musique et les dernières nouvelles. VOA Afrique.